de la Dion Hishwi de América. Ijwi Amerika ryo kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kirwanda mu Burundi mu 2010 migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mu 2010 jana kane n'ibice bitatu mu shora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru mu isitatu ya Kaburungu radio yacu VOA Kaburungu com muri neza nshuti mwese namwe bakunzi bya radio Ijwi Amerika muri kumwe na Frederic Nkunikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa bubatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga. Ubukene hamwe n'ibiciro by'ibidandazwa birimo ibiciro by'ibifungurwa byariyongeye ku isi hose kubera imvo zitandukanye. Mu kiganiro cy'umunsi turarabira hamwe n'abatumire ukuntu icyo kibazo cyifashe mu Burundi cyane cyane mu rwaruka kazoza ku Burundi. Turagaruka no ku bushomeri buhanze urwaruka muri rusange no ku kuntu rumwe mu rwaruka ruriko ruragerageza kwitunganiriza ibikorwa byo kwibeshaho no kuguriza itunga. Turavugana ku ntambamyi zishobora kubangamira imigambi myiza yo kwiteza imbere. Tuvuge kandi n'ukuntu izo ntambamyi zishobora gutorerwa umuti hisunzwe intumbero n'ubumenyi mu bijyanye n'ubutunzi hamwe no kugwiza itunga. Umwe mu bahinga twatumye araza kuyagira urwaruka kuri bumwe mu buhinga bushobora kwisungwa mu kwiyumvira imigambi ishobora kuba ingirakamaro. Gusuzuma ibishobora kuyibangamira hamwe n'inzira yo kwisungwa mu gushikiriza imigambi yo kwiteza imbere urwaruka rufise. Turi kumwe na Professor Lionel Lemesha yigisha muri Kaminuza Alliance University iri mu gisagara cya San Diego aho ni muri leta ya California muri leta zunze ubumwe za Amerika. Lemesha arigisha kandi muri kaminuza zo mu Budagi no mu Bushinwa. Muraho Professor Lionel Lemesha.
Ego mwe Frederic. Nakoneye cyane.
Ni byiza cyane rwose aho muri hameze gute hameze neza muri iki gihe. Zakanye keza ibihe ni byiza.
Ibihe ni byiza ubu hameze neza mu minsi iheze niho hari haciye imvura ariko ibi izuba akazuba ni kenshi.
Ni byiza cyane rwose turaba turi kumwe kandi na Emmy Pascal Ndwimana arongo ishyirahamwe ry'ibikorwa kinyafurika MAC kuvuga Ministère Africain de Compassion. Asanzwe ari mu bakiri bato bafise imigambi yo kwiteza imbere mu vyerekeye ubutunzi mu kanya. Turacarondera telefone yiwe iriko iragorana mu Burundi ariko nibaza ko tumubona mu kanya. Ariko imbere yaho reka tutangure kuri Professeur Lionel Lemesha. Murazi ko ibintu byifashe nabi nko ku isi hose, ibiciro byaduze, eka ubushomeri cyane cyane mu rwaruka, icyo kibazo mwebwe mukibona gute?
Ego bishina na Frederike mwakoze cyane kumpa iki kibazo. Ikibazo cy'urwaruka rudafise akazi ni ikibazo gikomeye cyane ku isi, kirarishinga ibihugu byinshi, ariko hari aho ari ikibazo gikomeye cyane kubera uraze nk'imitigiri y'urwaruka rudafise akazi. Hari aho usanga igitigiri ari kinini cyane kandi nk'uko bivuze ubu muri iyi myaka iki gihe turimo ama ekonomi menshi ubutunzi bwinshi bwo ku isi hari aho bwagiye buratituka kubera ingorane zagiye ziraba ku isi. Hari ingorane yo kuronka ibintu bya supply chain, kuronka ibintu biba bikorwa mu bindi bihugu kubishikiriza kugurishwa y'ibintu byaratiriganye gatoyi kwera ariho ishyira ikicugurura COVID igabanutse. Ariko urumva icyo kibazo cy'ugwaruka rudasa akazi ni kibazo ibihugu byinshi biko birageza uko mwene byo bitorera umuti.
Tu kivuga ku ico kibazo nyene murazi ko imbere yuko haba nkivyo muvuze ubukene bwo gushikana ibidandazwa aho witezwa gushika kubira imvu zitandukanye zirimo nikiza cha COVID ubushomeri bwari ikibazo gihambaye cyane gose cyane cyane mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere urero bikaba byari byarunyutse ikintu mugwaruka cyane cyane uheje kaminuza bwo gukora niki muri gihe kugira ngo ruve muri ivyo bihe bigoye cyane cyane kuri ubwo gwaruka rubagwara koze ibishobotse byose rukaja mu mashuri.
Ego icyo kibazo ni kibazo kimeze neza kuko ugwaruka dufashe ugwaruka rudasa akazi hariho ego ugwaruka rwahirira amashuri waronse inyigisho mu bigo bitandukanye ariko bikamera nk'ibibagora kuronka akazi ari mu bihugu byabo. Tuvuge dufashe nk'ugwaruka rw'u Burundi ni nk'uko twafata n'ikindi gihugu kubera henshi nabone hari ugwaruka rudasa akazi ariko dufashe nk'akarorero nk'ugwaruka ruri kororondera akazi bashobora gusanga ubuzi budakwiye budashobora kubakwira. Ariko icyiza ni uko ubu ugwaruka rurashobora no kurondera akazi mu bihugu bitandukanye kubera ari nko muri East Africa ari nk'abo abari Burundi bashobora kurondera akazi muri East Africa ikaba ashobora no kurondera n'akazi mu mashyirahamwe mpuzamakungu. Ariko ingorane ihari ubu inzitizi ugwaruka rukunda kuronka ni kushobora kuronka information yaho bahara akazi icyo ni kintu ariyo iyo izo information birashobora kugorana kuronka kumenya akazi kariho karatangwa. Ikindi nacyo ni ubushobozi kuko ubu henshi abatanga akazi ntibikiri nka kera. Kera niho kenshi wasanga amakompanyi yaragira itangazo bakavuga ko bari kugomba batanga akazi bazotangisha ibibazo hari aho bakibigira ariko henshi nk'amashyirahamwe mpuzamakungu cyangwa ayandi mashyirahamwe yo mu bihugu bitandukanye eka n'amashyirahamwe menshi basaba yuko ugwaruka ariko barasaba akazi baja kuri bakoresha internet bakoresha ubu buhinga bw'ubu bakaja kuri ordinateur hanyuma bagasaba bakarondera akazi kubaka akahari hanyuma bakiyandikisha. Ibyo nabyo biragora kuko ugwaruka ruha rugeze amashuri ibyo birasaba amahera kugira bashobore kujya kuri izo za internet si bose babishoboye hari abo bica bigora.
Na burya mu bihugu bimwe bimwe bikiri mu nzira y'amajambere kuronka internet urinda kuja nk'ahantu ikibanza kizwi aho bya bita mu cyber cafe.
Oba nk'ibyo bisaba amahera ugasanga ugwaruka nyene ruko rwaheje amashuri rwakoze cyane ubwo bushobozi barabubuze ushobora ko akazi batagashoboye ariko nuko baba babuze ubwo bushobozi. Aho rero niho nk'amaleta abakwiye kwiyumvira ukumene bashobora gufasha muri urwo rwego mu bihugu byinshi nk'ino nko muri Amerika hariho kumwira bafasha nk'ugwaruka hariho nk'amashyirahamwe afasha abazita nka San Diego hariho yitwa San Diego Workforce. Iyo ni ishyirahamwe rifasha cyane cyane nk'abantu badafite akazi ariko cyane cyane bafite n'imigambi yo gufasha ugwaruka rudafite akazi
yego
bakabafasha kurondera akazi bakabafasha no kubaha imyimenyerezo y'akazi kuko ugwaruka ingorane bahora bagira iyo bagiye kurondera akazi yarigiye usanga amakompanyi abasaba ko bafise experience ariko umuntu ari yageze amashuri ntabayifite.
Icyo ni kindi kibazo gihambaye cyane rwose mu kanya tubaha ijambo abanywanyi bacu Ubalde ni uhine ndabona ko arindiriye na bitoke ariko ndabona na n'umutumire wacu Emmy Pascal Nduwimana ashitse ku murongo muri aho Nduwimana
Ego cyane natwe turaho.
Ego murakome ngaho.
No kuri turi byura twese kandi kirebo ndona ari cyiza cyane.
Telefone yari yagoranye turi kumwe n'undi mutumire Professor Lionel Remesha yigisha muri Leta Zunze Amerika mu gisagara cya San Diego araje kudufasha kumenya ubuhinga bwakoresha kugira ngo buyungugaye bushobore gutangwa imirimo yarwo. Ariko nashaka kubwira mbere na mbere ko muri mu Burundi Hene Pascal Ndwimana mutubwire ikibazo cy'ubushomeri eka kura kazi n'ukura icyo gufungura mu bakiri bato cyifashe gute muri iki gihe.
Bo murakoze cyane no kumbaza icyo kibazo tugitse hano i Burundi kandi n'iz'ukuri kenshi bakunda kuvuga ubushomeri nito kubera ari gusanga ari benshi cyane kandi murazi yuko leta nayo nyine ntiyo kwiza akazi abantu bose ntiyo kwiza akazi urugwaruka rwose. Ariko turashima ingene ubu leta kandi uhereye kuri Sebarundi yanabwiye urwaruka ati nyabona ntimwige ati murondera akazi muri leta ati nimwige akazi ahubwo ati mwige ingene akazi kova muri mwebwe. Rero ni ikibazo kiri ku isi yose biraje aho usanga urwaruka ari rwinshi cyane leta nayo akanabwira urwaruka ati nimurondere imigambi. Niyo mpamvu rero ubunye leta yacu uhereye kuri Sebarundi yavuga ati urwaruka nyabuna irondera akazi agacarahimiriza. Murazi yuko tunafite n'akazi na kiwe twana mu isasi mu mujama ati urwaruka ni ukuvuga ko ari mugenzi wacu urwaruka. Rero ubu iwacu urwaruka rwaravuye hasi ngo duhangane rero n'iki kibazo twita ko ari ubushomeri mu kwironderera ubuzi. Niyo mpamvu usanga benshi ubundi baravuye hasi mu gushyiraho ama NDC mu gushyiraho ama koperative kandi rero twebwe twanaciye ubwenge ubu muntu ntarahati yize ibicanke ibindi arashobora kuba yize iby'ubutunzi arashobora kuba yize iby'indimi arashobora kuba yize iby'ubumenyi arashobora kuba yize ibyo kubaka mbwa ugasanga ari umudandaza ugasanga afite ibindi bintu akora. Ubunye turazi ingene isiriko irahinduka ukaraba ingene ikirere kiri murabona imyuzure murabona intambara ku isi murabona ibiza twarafashe umugambi rero wo kwibako tukagira rero amakoperative rero abari n'intumbero y'uko ubushomeri kuko ari ubukene ko bahangana nacyo abajene rero ino baraciye ubwenge bari mu makoperative bari yabo bari mu mashyirahamwe atandukanye.
Iyo migambi niyo duhava dushimikira ko na Professor Lionel Remesha kugira ngo atubwire uburyo nyabwo iyo migambi yokora ikatsimbatara ikaba imigambi itsimbataye neza cyane rwose. Imbere yaho ariko reka tuje ku munywanyi wacu Ubalde Niyuhire muri aho murakomeye. Hello.
Baje kubara mutsa.
Muraho murakomeye. Ego, muri hehe gani uhire?
Kuri ubugingo mu Burundi.
Ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro turi kumwe no mu Burundi umu ari mu rwaruka Emi Pascal Ndwimana ari mu Burundi tukaba turi kumwe na Professor Lionel Remesha yigisha muri Amerika duga ku ijambo ikibazo cy'icyumviro.
Yari intere yano.
Ego.
Itokuba cy'umushomeri mu Burundi. Bona umwego leta ikifata mumero kandi ikibazo gikomeye cyane. Halo,
duga ku ijambo turakumva. Niyuhire, ndumva telefone yiwe isani icitse. Reka tuje kwa Bitokema Macumi Davida muraho.
Halo
Davida, muratwumva? Duga ku ijambo kibazo cy'icyumviro.
Ari ibintu umva umuntu ashobora kuba yarangije amashuri mu batagomba yuko ayimaka arubuzi bwa leta budufasha nk'abantu tukiko turarangiza bakaturangira ahantu hafi yacu hegereye amakoperative harabona tumwe twokwingunganya tukaba hamwe mu bajene batera imbere nk'abandi iyoterano na nibi amashimira na mwebwe mukomeza kuduha ibiganiro nk'iri imwe bidakurya mu bwenge kaduha kadoza kaheza imbere tuba turabona imbere ye tuba turajya yahezagiye
namwe bahezagire bitoke macumu David isumba byose Emmy Pascal Ndubimana mwavuze ukuntu abajene ikabakiri bato bari ku barijukira amakoperative no kwishingira imitahe intamba mibona n'inzihe amushyaha bitoke macumi asa nuko ayo makoperative yo bavuga ko adakwiragiye hose ikibazo niki mukanye gato telefone yawe itari kuvuga neza mukanya turasubira kuguhamagara ushiri hasi canke utungikira ibimero twoguhamagara ko mugabo turaguhamagara mukanya ndabona telefone imeze nabi reka imbere yuko tuja kwa professeur Lionel Emesha reka duhe ijambo kandi undi munywanyi uri radio y'Amerika Wilson Lixon muraho mwiriwe muri hega Wilson
ndi ugiko cha Canada
muri Canada murakome ngaho
ego turakome
turi kumwe n'abatumire babiri tuko tuvuga ku kibazo cy'ubukene hamwe n'ubushomeri mu gwaruka murafite ikibazo murafite cyimvira
ego jewe ahanini ikintu nashaka intera nashaka gutanga ikibazo kiri mu bukene cyane cyane mu gwaruka cy'ubukene kiri mu gwaruka nibaza ko ahanini kiva kuri mu misambi si yose bitewe n'ikiza cya corona cyabayeho turabona ko hari habaye ibibazo by'ubushomeri hari habaho ibura ry'akazi ariko cyane cyane rero bigeze mu gihugu cyacu ugwaruka nk'abantu numvuga dufise bari mu biharuro binini bigize population yacu murumva ko aribo baca babangamirwa cyane n'ubwo bukene rero ahanini kintu bimva ko nibaza ko ari ahanini twebwe mu muco wacu cyangwa mu migenzo yacu hari ukuntu twakuze tuzi yuko umwana yagiye ku ishuri akiga agaheza ibyo agiye kwiga cyane cyane ari byo bimuhakaje ahanini ugasanga ibyo twebwe twumva ko ari byo bimuhakaje urabye by'ukuri sibyo twiga mu gihugu cyacu kuko urabye nk'abantu benshi uno munsi bahejeje kaminuza ariko badakora ibyo bize nibo benshi cyane kurusha abakora ibyo bize rero nibaza yuko ahanini leta yacu yohindura sisiteme yo kwigamo kuko umuntu akamwigisha ibintu bizomugirira akamaro ibintu bizomufasha muri kazoza kiwe kuko hari nk'ibintu nk'abana benshi usanga bafite impano zo gucapa, kuririmba, impano nyinshi zigiye zitandukanye, ariko ata amashuri ahari usanga uyo muntu aragiye kwiga ibyo bindi bisata muri yaba muri secondaire na kaminuza, ahejeje akabura akazi kubera ko n'ubundi yize ibintu atiyumvamo ibintu adashoboye. Ikindi nacho
ego musoze vuba na vuba
ego ikindi nacho nibaza ni ibi bintu by'uko kenshi usanga ariyo n'abantu bahabwa akazi badashoboye, rero inyo novuga umusaruro cyangwa umusaruro bamuke kuko umuntu yahise arakora akazi adashoboye, urumva nawe bidasarura biba bike kandi bigatuma n'ubundi buzi butaboneka. Icyo ni ikintu nacyo nyine mbona kibangamiye cyane cyane iterambere ry'igihugu, bigatuma n'abantu benshi batabona akazi. Murakoze
Wilsona Nixona. Professor Lionel Remesha, ikibazo cyo kwigisha ibintu bitandukanye ni kibazo abategetsi n'abajejwe za kaminuza bashobora gusubiramo kugira ngo baze batange inyigisho zituma abahejeje bashobora kubona akazi bitagoranye.
Egome izo programme ateza gusubira kuraba inyigisho batanga ku banyeshuri kuva mu mashuri y'intango ayisumbuye eka na kaminuza, kuko ubu igikomeye nuko nkuraba n'akarorero k'ibindi bihugu ukomeye ibindi bihugu ari nk'Ubuhindi cyangwa Philippines nazi nk'akarorero cyane za Ghana, tuvuge nko mu Buhindi muri education system yabo barayiraze barabona ko bashobora kuyihindura abanyeshuri babo bakabigisha cyane ibintu byo mu bisata cyane iby'amakompyuta, bakabigisha ibintu by'amakompyuta, ibintu by'ubuganga, ibintu bijyanye n'iby'ubuganga cyangwa ibintu by'amakompyuta, hanyuma babyigisha benshi ku buryo hari abanyeshuri benshi babyize, leta yarabafashije kuronka izo nyigisho ku buryo ubu amakompanyi menshi ashaka amaserivisi bijyanye n'ibintu by'amakompyuta bajya gutanga akazi mu Buhinde. Urumva nk'icyo cyarabafashije cyane, amakompanyi menshi arashoboye kuyaronka ava mu bindi bihugu cyane cyane nko ngaha muri Amerika agendayo kwinvestisha mu Buhinde agatanga akazi kuri urwo rwaruka.
Ivyo ni vyo muvuze Professor Lionel Remesha. Urashaka guhamagara ikompanyi guha nka telefone ngaha ukishyurwa inshu ukayihabwa n'umuntu ari mu Buhinde?
Egome ni nk'Abafilipino, no muri Filipine naho ne baragize programme bagafata urwaruka rwabo bakagorganiza bakabaha inyigisho, barakorana n'ama university yo ngaha muri Amerika yashoboye kugendayo agatanga inyigisho zo kuba abaforoma. Bana ni Burundi turafise inyigisho z'abaforoma, ariko kugira bakoranye n'ama university yino kugira bigishe inyigisho z'abaforoma ku buryo bamera nk'abaforoma bo ngaha muri Amerika. Tuvuge nk'ubu rero iyo babakeneye baraza haraza ama groupe bakaza karonka kazi ngaha muri Amerika, nicyo bituma nk'ubu muri urwo rwego rwo gusubiramo kumwene baraba ibyo twigisha abanyeshuri kuva amashuri y'intango ayisumbuye, no kwiyumvira yuko abanyeshuri uriko urabategurira kazoza ariho abazoshobora kuronka amahirwe kuronka akazi bakorera indani mu gihugu cyane badandaza indani mu gihugu, ariko kindi nacyo nuko no kubategura kuko bashobora no kuja gukorera mu mahanga, bashobora no kuja gukorera mu bindi bihugu batera imbere. Muri ubu nka za Ghana bararungika abakozi benshi mu bihugu nka za Qatar gufasha nko mu bintu bya hotel industry n'ibintu bya hospitality, urabona ibyo nabyo bigaca bifasha igihugu iyo bagiye gukorera hanze bashobora kuronka amahera
bikanagabanya na bwa bushomeri twari ko turavuga
cyane rwose.
Ego imbere ko tuza kwimwegwe Heme Pascal ndirimana kugira ngo mutubwire intambamyi mubona muri ayo mashyirahamwe ayo makoperative, reka duhe ijambo Maombe Dani. Mwiriwe neza? Murihe ga Dani?
Ndi mu Rwanda mu Ruhango.
nibyiza cyane go nibyiza cyane go sirafite kibazo rafite cyumviro turiko tuvuga ku kene kana ushomeri uhanze gwaruka
bo ku ruhande rwanje ko yasanganya amatsiko kubigendanye na nibamuka ry'ibiciro akenshi na yatangiyeho cyorezo cya COVID cyaziye niko nagiye ndibona ariko twebwe by'umwihariko mu Rwanda twakomeye mu nkuko n'icyorezo kuko muri iyi minsi izamuka ry'ibiciro biri kutubangamira cyane urengeye cyo ibishyimbo bigeze ku hafi ku bihumbi bibiri ubugari ugasanga buri kintu cyose cyarurye rero ingamba numva leta yacu yagafasha kugira ngo yenda iyo zamuka ry'ibiciro bigabanuke ni uko bagabanya ibintu biva hanze uko biva hanze bihende ahubwo bakongera agaciro iby'imbere mu gihugu nubwo tunyuzamo tukagira ikibazo cy'ikirere nabwo kibyaya kitubangamira ugasanga izuba rirava cyane usanga abaturage bagiye kurumbya sinzi rero ubwo ngubwo cyo leta iba ibitekerezo kugira ngo ye kuzana ibintu byinshi biva hanze ahubwo iha agaciro ibintu by'imbere iteza imbere ubuhinzi nubwo haza izuba ama irrigation kugira ngo bavomere kugira ngo ubuhinzi mbega bateze imbere ubuhinzi cyane cyane kuko abaturage batunzwe n'ubuhinzi cyane cyane kandi turacyari igihugu kiri mu nzira y'amajyambere.
Murakoze Mahombe Daniele ka tuanze duhiki cyo kibazo Professeur Lionel Lemesha kugabanya ibidandazwa biva hanze bagaha agaciro ibidandazwa byo mu gihugu birashaka gutuma ibiciro biri ko biraduga ku buryo butangaje bigabanuka mu kanya gato
ikibazo ikibazo cy'ibiciro biduga byabaye ku isi yose urumva hariho ibiciro byinshi byaraduze kubera n'ingwano y'Uburusiya na Ukraine ibitoro byagiye biraduga ejo tuma rero n'ibiciro by'ibifungurwa cyangwa ibindi biciro biduga cyane hagati ku isi hariho ibintu byinshi bibera ku isi bituma mu bihugu ibihugu byose bironka iyo ngorane no ngaha muri Amerika iyo ngorane irahari ariko icyo umunywanyi ashikirije ni icyumviro cyiza gufasha abadandaza leta ishoboye kubafasha mu buryo bashobora kugabanya ibiciro bishobotse gatoya ariko kenshi biragora iyo idujwe ry'ibiciro ari kubera ibintu biriko biraba mu isi ariko habaye ubushobozi bw'ubushobora gufasha gatoyi kugira ibiciro bimwe bimere nk'ibigabanuka aho birashobora gufasha abanyagihugu ariko aho ni mu gihe gitoyi
Pascal Ndwimana mwavuze ikibazo cha makoperative mwavuze ukuntu urwaruka ruriko ritunganya makoperative naho hariho umuntu wanyavuze ko aya makoperative agushuka ubu atarayashikira intambamyi mubona mu gihe mutanguye nk'ayo makoperative cyangwa mutanguye ibikorwa byo kwiteza imbere ni nk'izi mwaje mu bake
je nariko ndabumvise ariko n'ubu telefone ndikivuga nabi
utwe tukumva neza ni byiza cyane rwose
sindabumva na gato biracika rwose sindamenya impamvu
mwumvise ikibazo ndabajije mutubwire intambamyi mugira cyane cyane mu rwaruka igihe muri rwa muri ko mushaka kwishingira amakoperative cyanke urundi rudandazwa ika ibindi bikorwa byo kugwiza itunga
ndabumenye se yuko intambamyi ni zo tu umuntu atuvuga ko ari iza wenyine nk'ubuhunyi murabona ko hari igihe imvura igusanga igwa nabi ugasanga ikirere ntikimeze neza ibindi nabyo nk'uko uyu mwigisha ariko aravuga ati n'ingwano ya idigide kiraba y'Uburusiya Ukraine cyaratumye ibintu bitoroha ibyo nabyo byarazanye ikintu cyo kukontribuwa cyane cyane bino bintu by'intambamyi kuko murazi uko hariho ibyo umuntu usanga akura hanze hariho ibijyanye nkubune nk'abagi hamwe batireka tushireho ihinguriro maradi bijanye na matière première ibyo nabyo abantu bari hamwe ibitubikura hanze hari ibivano iwacu ariko cyane cyane intambamye ahanini usanga ari ibihinduka ni igikirere ugasanga kumbura imvura iguye ko itagwa ugasanga nk'abafashe umwanya ati reka turime aya mahegitari angana uku tuyateremo ibiraya tuyateremo ibigori umuntu azokwindura ugasanga imvura ntiyaguye uko umuntu aba anabyifuza ibyo rero biratuma haba intambamye ikindi rero usanga ari intambamye umuntu atisangije n'ibibiza ibibiza by'indwara mwarabonye iki kiza cya COVID yuko cyarahungabanije ibintu byinshi ariko sino babesha yuko hano iwacu by'ukuri hariho intambamye twovuga yuko itubuza cyane kuko leta yaratwemereye yuko abazoja hamwe bakiyungunganya bagasaba itongo urwaruka rya leta yuko leta izoribaha mbere na Sebarundi yaravumereye avuga ati tukuza yuko ibyatsi bitariza tubihindura ibiribwa rero ubu unye nta ntambamye hanini y'amakoperative twebwe tuhava tuvuga yuko ari rutura twisangije ntabiriho kuko abarundi bari ku muriri bari ku murindi by'ukuri wo gukorera hamwe mu makoperative intambamye rero ni igihe habaye ahubwo ukwimbura byinshi ugakisanga noneho mukirosa ahantu umuntu aca abishorera cyanke rero uku kuduga kw'ibi biciro usanga ibiciro rero ku masoko byari by'ibiharage umuceri ibindi byaraduze ibi nabyo turabirabira hasi biri mu bihugu byose biri muri aka karere birimo ku isi yose.
Tubibutse nshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza Radio Nkinjwi ry'Amerika turi kumwe na Ntare Wiziringa muraho
muraho neza
turaho muri hega Ntare
yego turaho
muri hehe
aya ni je mu bundi bw'igihugu cya Mozambique
yego Mozambika
ariko nyine nabonye mwanditse biriya numva ko ntangiye ibyo bintu bindeba
ni byiza cyane rwose ikibazo cy'umubiri
ikibazo mfite ni ukuntu abantu baguma batubwira ko nyine ngo akenshi ngo umuntu ashobora kwita ziri mutahe cyangwa ko umukene kubera abagize muri ntari kandi hari n'abagerageza inshuro nyinshi bitanga ahubwo none hari intuza hari igikuru nabivuga mu kintu cya mu kinyarwanda niba ari forumire yaba ihari kugira ngo umuntu abe umukire twese tukajya tuyikoresha kugira ngo tugere kuba abakene
reka icyo kibazo tugihe Professor Hariyonera Remesha hariho ibintu abantu bakora kugira ngo ivyo batanguye vyose bikorwa vyo kwiteza imbere batanguye bibe ingirakamaro
ego icyo kibazo ni kibazo kimeze neza kubera umuntu ashobora kuba afise imigambi myiza yayiteguye ashukere gutsi azi ibintu abikura n'uko umuntu ashobora kubidandaza cyangwa afise ibyo ashobora gutanga ariko hakaba ikibazo cyo kuronka umutahe icyo kibazo aho niho ibihugu ubu biriko biragerageza kumwe nashobora kuronsa umutahe nawe wari umutahe muke abakiri bato bafise imigambi myiza kenshi iyo umuntu akiri muto ageze amashuri agiye ku mabanki gusaba ingurane ataco afise agwatiriza kenshi ntibamuha ingurane iyo rero ikaba ari intambamye ariko nko mu rugo rwego bavuga yuko urwaruka rugiye hamwe rukagira ikoperative cyangwa bakagira ishyirahamwe cyangwa bagatangura business ariko bakaba ari urunani aho iyo baje ari nka babiri batatu bakabona ko bamaze gutangura buhoro buhoro aho birashobora kubafasha bagiye bakerekana ibyo bashobora gukora ibyo bashaka gutangura naho batangura bikeyi bagatangura buke buke ariko kugira bereke ayo mabanki bakabaza yuko bashobora kuronka ingurane ariko aho niho amaleta akwiye gufasha bagafasha cyane cyane hariho uburyo bwinshi leta zishobora gufasha. Bashobora gufasha kuborohereza imitahe, gukorana, gufasha guhimiriza amabanki, bashobora gufasha ugwaruka muri urugo rwego. Amareta arashobora no kudaha, bashobora no guha akazi ayo makoperative, akabaha amabusiness. Tuvuge nk'ubu tuvuge nka leta irashobora kuba ikeneye nko kugura imfungurwa ari iz'abanyeshuri cyangwa abasirikare, muri icyo gihe bagaha nk'izo kontra, bagaha kontra nk'izo zimwe mu makoperative y'ugwaruka. Kora ngaho baronse kontra, naho buba ari ugwaruka rero rugitangura bakaronka kontra. Iciza nuko iyo kontra irabaha rero ubwo bushobozi, ikabaha amahera, bagashobora nabone ubwo gwaruka guha akazi urundi gwaruka.
Ni byiza cyane rwose. Emi Pascal Ndubimana, ikibazo cyo kuronka ingurane cyane umutahe mu mabanki cyifashe gute mu kane gatoya cyane rwose munotu. Emi Pascal,
ikonda bumva nabi cyane, ikonda bumva nabi by'ukuri.
Ikibazo cy'umutahe, kuronka umutahe mu bakiri bato cyifashe gute ikibazo cy'umutahe, ikibazo cyo kuronka ingurane mu kane gatoya cyane?
Oya, n'ubu neza neza ndiko ndabumva na gato.
Reka rero tuhava tukureka kuko ndabona telefone, twe turakumva neza cyane rwose. Reka tuje kuri Professor Lionel Lemesha, murabuze ikibazo cy'umutahe, ikibazo cy'ingurane. Hari ibindi bintu abantu bashaka gutangura ibikorwa byo kwiteza imbere bogerageza bakisunga imbere y'uko ibyo bikorwa byabo bija mu ngiro bigatsimbatara. Hari nk'ibyo bita uburyo bwo kuraba niba nk'ikintu ushaka gutangura urudandazwa, ushaka kugura imodoka hanze ukazidandaza nko mu bihugu kiri mu nzira y'amajyambere. Hari ibintu umuntu abanza kuraba, mu cyongereza niba bivuga neza SWOT analysis. Hakaba hariho ukaraba ingene wewe ingufu ufise, ukaraba aho ujegajega, ukaraba donc ahuzo shore ivyo bintu, eka ukaraba n'amategeko yoba agenga urudandazwa mu gihugu. Ivyo bintu muribaza ko benshi mu batangura kwishingira amashirahamwe babizi neza, murashaka kubica hirya no hino gatoyi ivyo vya SWOT analysis?
Egome vya SWOT analysis, SWOT analysis no kuvuga yuko iyo umuntu ashaka gutangura kudandaza ategeza kubanza kumenya ibyo ashoboye n'ibyo adashoboye, ku buryo kwera kenshi no kumenya aho umuntu ashikana. Ibyo umuntu ashoboye, tuvuge nk'ubu ashobora kuraba ari umuntu akaraba, tuvuge yize nk'ibintu by'imyuga, abazi yuko uyu mwuga narawize ari nk'umuntu yize nk'ibintu byo kubaka cyangwa gusiga amapenture cyangwa yize muri kaminuza ibyigwa bitandukanye, reka n'uwahejeje amashuri yisumbuye ariko yarize ikintu ashobora kuvuga yewe iki kintu ndacumva neza ndakizi neza, ari nk'ugukomunika, ari nk'ukwandika, kuvuga igifaransa, kwandika igifaransa cyangwa icyongereza, ariko umuntu akaraba ahafise ingufu icyo ashobora gutanga kandi yumva ko ashobora kugitanga. Ariko ashobora kuraba rero weakness yo muri SWOT analysis ni aho ibintu bitifashe neza, urumva nk'intambamyi babuze y'ukuronka umutahe. Iyo ni intambamyi ikomeye cyane kuko utanguye urudandazwa urakenera umutahe w'ubutangura, ariko uko uronka abakiriya, uko ushaka gushikira abantu benshi bisaba amahera. Urumva habaye ingorane kuronka umutahe, iyo iba ari ingorane kandi iteza guterwa umuti. Ikindi nacyo no kuraba opportunity ni opportunity, no kuvuga yuko
ibintu byawe bizobishora hehe, abakiriya bangana gute,
aho uzobishora aho ubona ko ushora kuronka ubutunzi wifuza aho uzobishora abantu uzoshikira urabiraba ukavuga iki kintu kirakenewe none no kibashikiriza gute ariko arashobora kuba ibintu bigenda birahinduka threat ni ibintu bihinduka nk'ubu nk'iduzwa ry'ibiciro iyo aduze ibiciro urumva abakiriya baragabanuka nibyo biraba intambamyi ariko muri ico gihe ushikira gute abakiriya odandaza gute abakiriya odandaza gute ibifise ku bakiriya urumva rero muri ibyo byose hariho ibintu bikenewe harakenerwa nk'inyigisho kubo baba bamaze gutangura ubwo rudandazwa
n'abatararutangura
barakenera kuronka inyigisho zo kumenya ukudandaza bakamenya uko umwe bashobora gushikira aho bazodandaza ibintu bashobora kudandaza ibintu ari mu Burundi ari mu Rwanda ari muri Tanzania mu bihugu biri hafi canke n'uko umwe bashobora gushikiriza amaserivisi yabo
ubindi bihugu izo nyigisho turazica hirya no hino mu kanya ariko reka tubanze duhe ijambo giti Pedro Mihigo muraho
turaho turakumva amakuru yanyu
na mahoro muri hehe ga Mihigo
aka kanya turavugana ndi mu gace ka Ngungu province ya Nord Kivu muri territoire ya Masisi gihugu cya Congo
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyimbiro turiko tuvuga ku bushomeri ko kwiduzwa ibiciro eka ubushomeri mu rwaruka ukura akazi tugakwijambo ikibazo cy'imbiro
kubura imirimo yo gukora hanini biraterwa n'uko gushakisha amafaranga yo gutangira ibikorwa by'ubucuruzi bimwe na rimwe biba bigoye nkatwe muri aka gace duherereyemo twakunze kubatwa n'intambara z'urudaca urabona kugira ngo umusore afate amafaranga ari hejuru ya miliyoni y'idolari cyangwa se ibyemezo kuyageraho aba ari ikibazo kiremereye ku buryo usanga kumanuka kw'ibicuruzwa ku isoko hanini biterwa n'uko bo ubwabo abajyaga kuba babigura ntahantu bagombye kuba bakura ayo mafaranga ibyo bigatuma n'abashoramari cyangwa se wenda bashaka kwinjira muri uwo mwuga ari ikibazo kiremereye cyane umunyamakuru
icyumba cyiza nikacyo cyumva tugihe Professor Lionel Lemesha
urashaka kwinsubiramo neza icyo kibazo
avuze ko nka wari i Masisi aho ari muri museko bwa Congo aho hari ibibazo by'intambara kenshi na kenshi gukoranya nk'umutahe usanga bigoye kandi abashoramari ugasanga ntibashobora gukoresha amatungo yabo muri ico gice cy'igihugu kirimo intambara
ego ibyo nibyo biragora cyane iyo ari intambara hano hose ari intambara biragora cyane kugira ukudandaza biragora rwose iyo hatari amahoro n'umutekano hano hose ku isi ariko umuntu ntiyo kwihebura kuko ntabwo ridahita amahoro arateba kaza nicyo gituma umuntu abishoboye ashobora kugumana nyine uyu mwete ahumana umutima mu nda akaguma agerageza kugira inyigisho agerageza kurondera icyiza cyo kudandaza ni uko urashobora no gushikira n'abandi badandaza umuntu akababaza ibibazo akababaza ukungene badandaza akababaza ingorane bamaze gucamwo akarondera n'abadandaza bashobora no kuza baramufasha nka mentorship bashobora kumufasha kumuhanura ibyo birashobora gufasha cyane hariho ibihugu usanga hariho nk'amashyirahamwe y'abadandaza baja hamwe bakavuga nk'intambamyi bahora baronka bakabishikiriza n'ababatwara ayo mashyirahamwe sinzi ko yoba hari nko muri ako karere ariko ubu ni kubera nyine hari ingorane nyine z'umutekano ariko ivyo navyo ivyo turabigira
nibyo nshuti mwese ko muri kumwe abandanye kumviriza irya ryoherejwe rya Amerika turi kumwe na Fisa Alexi muraho
muri
muri hega Alexi
iherereye Kigali mu Rwanda.
Ni byiza cyane rwose. Ni byiza cyane rwose. Mwafite ikibazo, mwafite icyumviro, duga ku ijambo.
Mwafite ndende kiri mfite igitekerezo. Nanjye ndi umwe mu bantu bavukiye Mafishi. Ibyo nashaka gushyikiriza ni ukuntu usanga urubyiruko rugorwa no kubona igishoro, kandi ugasanga mu iyi minsi ugasanga ibiciro byarazamutse bihebuje, ugasanga no kubona aho umuntu akorera ni ikibazo, kandi ugasanga no kubona inguzanyo ni ibintu byadoreye abantu ingorabahizi, ugasanga noneho nk'abantu bari hari mu burasirazuba bwa Congo habaswe n'intambara, ugasanga nko kubona igishoro ku rubyiruko ugasanga ni ibintu bigoye. Yagiraga ngo uwohinga adusobanurire uburyo babasha nko kugera nkayo kugira inama urubyiruko rwa hano Masisi nara muri za Rucuro, uburyo bashobora kubona igishoro n'uburyo bashobora gufata inguzanyo.
Murakoze Fisa Alexi, professeur Lionel Lemesha. Ikibazo cha Fisa Alexi ni kibazo gihambaye cyane rwose. Urwaruka rwikorera ibyarwo imasisi bo bigenza gute kugira ngo ruronke aho rushorera ibidandazwa, nkuko bamwe babivuze ni ntara irimo umutekano muke. Hari ikintu cyokorwa, hariho urudandazwa kanaka rwotuma babona amasoko haba mu bihugu bibanye canke mu zindi ntara za Congo.
Icyo kibazo ni kibazo kibazo ciza. Ugwaruka umuntu ashobora kuronka kumene aronka contact akabashikira, byo biba byiza mushobora kuronkeza contact umuntu akagerageza kubaronderera n'inyigisho, umuntu akabanza akamenya ukungene ibintu bihashe, ibyo bahora badandaza igihe hari umutekano, hanyuma umuntu akaraba ukungene bashobora kubandanya babandanya babishora. Ariko ni kwera nyine hazaracamo intambara, ariko umutekano urate ukaboneka hirya no hino. Ariko umuntu ashoboye kuronka muri aka kanya, umuntu akabaha nk'inyigisho, umuntu akabanza akamenya ibyo nyine bahora badandaza, umuntu yashobora gufasha kubereka uko umuntu ashobora gushora nk'ibintu ari nk'ibintu barima, ari nk'ibintu biva mu bintu by'ubworozi canke iyindi myuga boba bafise, nabone bashobora gutanga uruhara atari muri Congo gusa, ariko bashobora no mu bihugu bibanyi barashobora kugirayo urudandazwa canke kuronderayo akazi.
Muri kamwe abandanye komeza iradiyo Ijwi rya Amerika, turi kumwe na Innocent Uwimana. Muri aho igira telefone muvuge cyane, muri hehe ga Innocent?
Yego.
Muri hehe?
Ikaba mukanishi mu gisagara cya Bujumbura.
Yego, tuga ku ijambo, ikibazo cy'imvuyo.
Uko nabibona ishobora kubwira kwiteza imbere hano iwacu mu gisagara cya Bujumbura, nje ndabona biracyagoye. Kwa ndabona n'ibintu bimwe bimwe ngaho mu masoko y'iwacu biracyazinze, na cyane cyane ibintu by'ifungurwa n'ibintu nyine by'ifarine. Bwana rero umuntu muto muto kubwira ikinonore ngo agire uburimi n'ubworozi kubwira aronke icyo ashobora biracyakwanye cyane, kubera ata buryo bwinshi turaronka, ata mashyirahamwe menshi turaronka kugira ngo natwe ngo twiteze imbere. Nicyo gituma ngaha iwacu bikigoye, ata mashyirahamwe turimo, na cyane cyane twabuze n'amashyirahamwe turimo kugira ngo twiteze imbere. Ama ibintu nacyo cyo twagize twabibure, hariho inkwavu za kijyambere n'inkoko za kijyambere, tugire tworore muri ino minsi. tutoraba umwembe ngende sokana hama nitwabona yuko ze hama ze kishoye n'umwanzi na Kongo cyari ku mwembe woko woboneka mu gufi cyatangura cyo mu mukado wo gutangwa abuze ngo tufata mu mugongo.
Murakoze Innocent Uwimana, Lionel Lemesha, ibibazo bya Innocent Uwimana birahambaye cyane rwose, avuga ko ibintu bitifashe neza cyane rwose, birazenze, iyo mitahe ntibayibona, eka aho bashora, ibyo byose ni intambamyi, ikintu mubwira nk'umushyana nka Innocent Uwimana, cyane cyane kubyerekeye ibikorwa byo kwiteza imbere, hari ibintu bimaze kwibonekeza ko kenshi na kenshi usanga abantu bahurira ku bidandazwa bimwe ugasanga nibyo bose bashaka kugira canke ibikorwa byo kugwiza itunga bikaba ari ibikorwa bimwe, umwe yuguruye boutique bose bakugura boutique, ikintu cyo kumucuruza bavuga ngo diversify, ikintu cyo kuraba ibindi bintu byokorwa mu Gifaransa bavuga amakreno atandukanye. Impanuro muha nk'ugaruka nizihe kuri ibyo bibazo?
Icyo ni ikibazo gikomeye cyane kubera nk'uko wabivuze umuntu agize icyiyumviro abandi baca babonye ko harimo amahera n'abandi baca bagize icyo cyiyumviro nyine, ariko ibyo ntibyo ca intege umuntu. Igikuru ni uko iyo uri kuradandaza udandaza hamwe n'abandi, igikuru ni ukungene ushobora gushikira abo udandaza ko agushorera ko ibyo uri kuradandaza, kandi ikindi si ukudandaza gusa ariko hariho mu cyongereza bita personal selling, gushikira abakugurira irudandazwa ukabafata neza, ugafata umuguzi neza, kuko kenshi hari igihe uja ahantu ugiye nko kugura ibintu ugasanga ntibariko barafata neza abariko baragura abariko barashorera ibintu. Muri icyo gihe rero ikintu gikomeye ubu uza kugura ahantu hose ku isi cyane cyane nko muri Amerika, ikintu gihambaye ni uko uyu muntu aje kukugurira ibintu umufata neza, ukwere ushoboye kukugurira ikintu cya mbere uno munsi umufashe neza azozana n'abandi bakiriya kandi azogaruka. Nicyo gituma naho hoza yandi ma competition hakaza izindi ayandi mashyirahamwe cyangwa abanzi badandaza cyo kimwe, iyo experience uha umuntu aje kugushorera ukamufata neza ukamubaza ibyo ari kakugurisha bikoresha, hanyuma ukamubaza ko ariho n'ibindi udafise yoba yifuza yo kuguriye, aho ni kugira uronke n'amayide y'ibindi bintu toba uri kurashora akavuga iyaba iki ugifise ngaha ni ukikuguriye, hanyuma ukaza urabaza buhoro buhoro ukaza urongereza bagurisha ibikenewe n'abakiriya.
Inyishu nziza cyane rwose, reka tuje no kwa Gode Masabo. Muraho, murakomeye? Muri hega Masabo? Ni nziza cyane rwose, murafite ikibazo, murafite icyumviro? Duga ku ijambo.
Umuganda ikerereye mu banyagihugu kugira ngo kugize n'indi ikunde namusanga hari kugeza muri soni na gukora ikibazo none ko ageze nyanze n'ibindi bitse kandi n'abandi bagira ngo arere ngira ta n'abana n'ibyo arikomera amafite yerekeranye n'igwaruka igwaruka naho yiteza imbere n'ukuri ni byiza kandi igihugu biriya gwaruka niyo nkingi y'igihugu none avuga yuko ugwaruka nibyo turakeneye kwiteza imbere ariko none urufatiro rwihehe twongera hehe umuntu arashobora kwisanga hirya no hino akaronka amafaranga y'umuhaye kugira ngo yiteze imbere nk'uko umutumire ariko arabivuga ariko agitanga muri bya bindi uri kwiteza n'imbere ugitanga kumbure ikozwa gatoana kagisi y'umurengera ugasanga nk'abakoranyi batabigendera muri iyo n'ibindi n'ibindi rero icyo nagiraba nkuri turakeneye kwiteza imbere n'iki ariko agatworohereza korohereze araba n'ibyo umuntu akora bamucoze bijyanye natwe gasahari karakora ahandi yo n'ahandi usanga kuri pasi hirya y'abantu muri igihugu
yego
intambara y'intambara mu gihugu.
Murakoze Godefroy Masabo, ivyiyumviro n'ibibazo byiza cyane rwose. Urwaruka kwiteza imbere ni byiza, ariko muravuga ko hakiri intambamyi uja kukira indwara irata nkuko mwabivuze. Lionel Remesha, Godefroy Masabo washikije ikibazo gihambaye cyane rwose cy'amatagisi y'umurengera ashobora kuba yuca intege cyane cyane nk'ubwo rwaruka rudafite amikoro menshi. Ikibazo cy'amatagisi kigira ingaruka imeze gute ku budandaji muri rusange?
Ego cyane cyane ikibazo cy'amatagisi ni ikibazo gikomeye cyane. Nk'ubwo gitangura kudandaza bashoboye kuborohereza bakaganiriza amatagisi cyane cyane nk'abantu bagitangura kudandaza ari nk'urwaruka rugiye hamwe bakabagabaniriza amatagisi cyane kugira babahimirize kudandaza. Ibyo byofasha cyane, bashoboye kubafasha muri urwo rwego bakabaganiriza amatagisi ari nk'imyaka ibiri ya mbere. Kubera gutangura kudandaza naho ntibyoroshe kuko kenshi umuntu arahomba, ariko bashoboye kuronka leta ishoboye kubaganiriza amatagisi. Urwaruka ufite imigambi ruriko ruratangura kubera hari ingorane nyinshi zicamo ari kuronka imitahe, bashoboye kubaganiriza amatagisi byofasha cyane.
Mu gusozera ndabona akanya kariho kajira na Professor Lionel Remesha, nashaka mutera kamo kandi eka abantu bose bafise imigambi yo kwiteza imbere eka inyigisho canke mubaha tugarutse kuri ya mugambi twavuga wo kubanza gusuzuma neza ibintu ugiye gukora kugira ngo urabe ko bizoba ingirakamaro. Ikintu woshimikira ko cyane cyane ni ikihe mwavuze kugwiza ibyerekeye ibyo bikorwa? Ikintu woshimikira ko cyane cyane ni ikihe umuntu ariko atangura urudandaza, ikintu wabanza gushyira imbere ni ikihe ingufu ziwe cyane cyane?
Ego umuntu
icyarusha abandi,
umuntu agomba atangura urudandaza yobanza akandika neza umugambi yifuza n'ibyo ashaka gushika ko, akabanza kwandika neza akabona ibyo ashoboye n'ibyo adashoboye, ariko cyane cyane akarondera aho uwo baba ariko aratanga izo nyigisho hariho iyo migambi, agashobora kugira gufata izo nyigisho. Ubu ho hariho n'inyigisho kuri interineti ariko urumva ibyo birasaba ubushobozi, ariko kindi nacyo barashobora no kubaza abandi baba baratanguye bari mu mashyirahamwe cyangwa baratanguye urudandazwa bakababaza uko bigenda, kuko hajya ukubaza gutera kumenya bakabaza hanyuma bakaraba wa mugambi bashaka kwifuza ukungene bashobora gutangura kuwushyira mu ngiro. Ariko kandi kenshi bakiyumvira yuko hari igihe uyu mugambi ushobora kuba batawushoboye kugira bonyine, ariko barashobora no kuja hamwe n'abandi bagashyira umugambi mu ngiro.
Professor Lionel Remesha, ndagushimiye cyane rwose ku kanya watoye kugira ngo usangire natwe eka n'abatwumviriza ubuhinga bwanyu mufise cyane cyane mu byerekeye gutanguza imitahe no gushyira imbere imigambi yo kwiteza imbere. Turashimiye na Aime Pascal Nduwimana, telefone ntizari zimeze neza ariko yagerageje ibyo ashoboye. Urwaruka rwo mu Burundi yavuze ingwane rufise. Turashimiye Engineer Patrick, tukaba dushimiye kandi na Nadia Taha yashize hamwe ikiganiro. Turashimiye twese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro vya radio Ijwi ry'Amerika.